Espri Mesut Amerika. Mesut Amerika makiru nirumu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com n'amanya ukiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'Abarundi n'abasirikare babo. Ibintu vyagenze gute inyuma yaho nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umushingantare Zenon Cyanzu umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963. Tarambiranye ndabaramukije mutumire.
Amahoro neza Fidel.
Duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko Uburundi bwamye bufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami, bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora.
Zari zitunganijwe neza, ni ukuvuga ko umwami ariwe yari ntwazangabo kaminuza, yari afise ingabo ziwe, ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo, bikavuga ko icyo gihe Uburundi bwari n'abashingantahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'Uburundi icyo wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Uburundi buratewe, wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe. Icumu aho uri ku rugendo, uri kurarima, uragiye, uryamye, umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Ubundi ingabo zabwo zari Abarundi bose babagabo bakwishe ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Uburundi bwari bwifashe mu byerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanya ikiganiro cyacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11 magana 995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330, 15,475, 16,575, 5,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 60,940, 9,173, 16,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banyuranyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya Short Waves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi, ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana. Ntawe arinda kubatora kuba ari kukundi kundi. Inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugaca ugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe?
Icumu, icumu cyane cyane nicyo cyari ikirwanisho cy'ibanze. Kurya babaha Karachinikov cyangwa ifal, niko ifale yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha?
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa, n'inkinzo, nivyo bintu, nivyo birwanisho Ruhor Nyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dusengero, muratwumva?
Ubukona yubona nabwo bikimeze nka kera, hari ubwo usanga bakeza n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu nk'iby'imigambo nk'iby'ishingira ngo murabande Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Turaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari. Ni naho havuye igisirikare cumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. Abaskari rero nibo baje bazanywe n'Abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi, aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi, Abanyekongo babise ba Mususu.
Yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababiligi bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu 1916 batsinzwe.
hacha haza babirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62
kuvyerekeye ico gisirikare cyariho c'abadage kugeneye cyari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya bizari bitandukanye mu byukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal batwumva
yego menda bumva
aho uri irindi zina
yego ndiko ndabumva aho ndi gusandi mu Burundi bazi ko tutabumva neza
yego mufite ikibazo cy'imvira
mufite ikibazo ngomba kubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi bo baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye ama ni baba baragwanye nabo bicanye naye atereke do Kiganda umwezi kisaba bamuca amande abamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nizagomba kubaza imbere y'uko mu icyama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumva
reka mutumire abishure mumwishure
ikibazo ni cyiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1896 gushika 1993 itariki 6 ukwezi kwa 6 I Kiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka 7 hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe kwishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mfitemwo ko Uburundi bwanjye butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aaron ku murongo wa telefone Aaron uratwumva
ndabumva
ngo watubwire irindi zina naho amagare ture
Duhayimana Aaron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda
yego ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
ufite icyumviro ni kibazo
yego
bwa mbere bwo ngo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyine yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya Trump uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
ni nsirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu n'intumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari Sebarundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umusi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashe yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ibyubu nibindi urabona aho biteye
reka dufise kandi ari Raymond aradute yakamo Raymond uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabi
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku gisozi
ufise ikibazo ufise ikimbyo
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu nabahe bari bafite agaciro kugereranyije n'ubu ngubu
murakoze yasane wari yabisiguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubirire mwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze tufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyubiro
meze na deza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndabwo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba n'ihweza ndimo ndaraba itwari y'ibya ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yari asasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kurwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwisha twosaba yuko abarundi kujya nyine byari bibi hambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyine atamunyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaki indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyine ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
n'amahoro cyane kose icyambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi rya Amerika kutuzanira abantu b'inararibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nk'abo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenya kahise ngene biba byabo byifashe ni cyatumye kuba tukiriho n'abatutangura ibyo baciyemo ibyo ni ibintu byiza cyane koze hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abatake baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababiriki n'abadake bakiturondera byoba bipfa kuki baba bakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayanga icyo baba bakiturondera ko murakoze
murakoze mu mwishure
icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere cyo cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko icyo dutunze ko twakibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe cumi ndetse n'ibirenga icyo cyari cyarabazanye n'imbere nicyo bari bakeneye nicyo gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose icyo cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi ko ari se kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore yabyanse ndaza kubakira ku mayange ngene yasize aturaze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri icyo gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranyije n'icyo gihe hari aho batwaye ibindi bice n'ibyo batakaje mu bivuga muri make
abami bacu cyane cyane Ntare Rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe ehiraba Burundi uko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu nshabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho Ntare Rugamba yabyariye uhavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamubyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu byumvwa na 1924 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubake indara ye iva Cairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntituhabahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi ikari gihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na mirongo itanu na zibiri abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itatu ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo ibiri n'icyenda na kane
niho Uburundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
buha iyo twayitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ga n'icyo gihe
nicyo gihe
nyene
naho kubyerekeye bushi hasubiye muri Congo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinze akarimbi hagati ya Congo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinze akarimbi bati mwababiriki mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze no kubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi n'umwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababirigi n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajida gushika kuri general bari ababirigi ariko hagati ya ajida n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye Uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Congo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiriki gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
gushika byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki icenda ukwezi kw'indwi mirongo itandatu niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca ziha umwoko abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi itatu icenda cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo za kamina mwumva
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Michi gandu chimari saha. Kuva saa kumi kujia saa kumi ni mge uri munsi. Kuva kuwa mbele kujia kuchumizu.
Mwere mwere kaya ya Colorado ya kajumbuma za mele.
Mbanje kwa mtawa kumire mga dutumiri ya.
Nawe tragutumiji. Kuri kilidu ya Amerika huli hosu. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute
urumva muri 1960 niho u Burundi bwatangura kugira icyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo kuko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu ngo agasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduke nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri 1960 bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda bari babonye ko hageze ndetse ko twakererewe ko nabo bakererewe bakireka rero aho twakererewe tuharihe kwiruka niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwazangabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimo Juvenal Habyarimana harimo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwazangabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwazangabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemo niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye n'abandi
yego reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ndayisenga Ndayisenga uratwumva
yego ndagomba cyane
uri he irindi zina
ni Ndayisenga Vianne
uri he
ngingaje tubura
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ni kibazo ufite
yego
turabona yuko Burundi bwo hambe bwitwagwa fami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubu uni Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitriga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butagitwagwa n'abanyamahanga rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma ubundi bwarinde muri demokarasi hanyuma ubwo ibyabwo ariko ibintu nk'ibyo nke twoma tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyine abarundi ubwacu nyine ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo yatumara uko ikintu igihugu coba carikukiye gikisaba soda bacu nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni akabazo kanje karaba
murakoze reka bishure
ituvuze nyakugira amahoro nivyo ubu umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose twarasubiye inyuma sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho ni ukuvuga mu kinjana cya 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru mu vyerekeye ubumwe mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushingantahe ingene twumva ubutegetsi caricyo umutegetsi atabaye se Barundi zose bironekara igisirikare cyo kica kikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe suwi wacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri icyo gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politika agira ati jewe ndi sebarundi niho byava ku ndwaro ya cyami nico gikura bami batuzaniye umutegetsi aba sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni sebarundi gusa wewe uri umutegetsi uri wahirya yejo uri wubu uri uzovukejo utari sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacyo uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu nyongorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
yego ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Idaho
yego ufise ikibazo ikiyumvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turaje Tanzania umutanzania ubwoko ubwo ariko bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none n'abami bayikoze uko cyangwa nabo babiri nyine babikoze uko icyo nicyo kibazo cyane
murakoze mu mwishyure
ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye ubumwe n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika i Kongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose baramba indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo i Kongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatari n'abezi bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsike sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwasi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose bariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cyera amacakubiri umuntu azagira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora ngomba guhornya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimbwisha nawe nyine aratwakuye. Habimbwisha irindi zina?
Mjedewo.
Uri he?
Ndi mu Burundi Ngozi ku Mwumba.
Yego, ikibazo icyumviro.
Mbaje kwagushima kabisa. Iyo iyo mugabo cyo kigada zabacha twashimye cyane twashaka tunezereje. Eh gusa kandi bizikindi kibazo twashaka kuzikiriza twe dusanzwe dufise.
Yego mubaze.
Ni kibazo kandi bizikindi abantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe. Bo twarakoze gusa abantu batumye dufaranga twacu gusa sinzi. Twashaka muze dutumire ko Dr. Minise yazengira ahita tuvugane twe agirije amatubwiye.
Nibaza cyo kibazo kiri hanze y'ibyo turiko turavuga. Icyo ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye. Turabashimiye ko mwaduteye akamo. Yego, murakoze.
Nange murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibibanisho bikira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka wa 1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi. Mwakoranye gute n'ababirigi mu gushyiraho izo ntego?
Mu gushyiraho izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze. Urabona rwa gasore yatsinze yatsinze kandi insinzi ya yindi itarashikwa ko kandi insinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91% mirongo icyenda na rimwe ku ijana amajwi ya rwa gasore wenyine arongoye abadasigana. Ni ukuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe 91%. Atsinze bati ntibishoboka ko dutsinda turagutsindaho, maze baca kuri bene wabo bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatutsi abaganwa inda z'ingoma nizo zamugandaguye, maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavanure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje. Nicyo twakurikije kandi dufise akango nongono. Ariko icyo gihe nta kundi byari kugenda, nta n'umwe yari yigeze ajya mu gisota, nta n'umwe nanjye nari ndabarongoye, nta n'umunsi n'umwe nigeze ngiranze ibyo ndazi bunduka ingene barasa. Nuko biva aho ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye. Babigize kubera icyo kandi tubigira neza. Jewe ndibuka ko nabwiye userukira ububirigi enikyo namubwira nti duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha, ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe. Urabyemeye? Ati ndabyemeye. Gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twarakoranye kandi twakoranye neza.
Subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Simeo uratumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura.
Ego ufite ikibazo ku mutumire cyangwa ikindi?
Ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoroni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zagiye zabyitwaramwo. Ego ikibazo nari mfite ni icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu zagiye
murakoze abishure
ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukemanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi kandi n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasukari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura narabwiye mu mashuri yose nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha nyabura tabaranya nimuze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami barabarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bikira umuriro nibwo budasa
yego
ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
kugira amahoro
murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bitanga Imana twakuye na wenyine aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirize.
Aho ndi mu Gitega.
Yego.
Ikibazo nari mfise mu kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba barazihinduye hamaze bakaziyiraniza kandi umwami yakari baga ku ngoma.
Mu mwishure?
Sinumvise neza.
Mwasubira mukabaza icyo kibazo?
Yego, ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwaca ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muri ko muvuga uwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwe mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambusi yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagabo umwami w'abami w'umurundi umurundi umwami w'uburundi ntakira umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda siwajejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo ugukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nizo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopoldo Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho twisasira abatusi bote tubamare bibiheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo cyangwa ikintu murishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Jeno nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kubyabanzwe mu Burundi bari bahunze ibindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
reka arabishyura mu mwishyura
icyo ni ikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama i Berlin bati rero abo ni ibihugu by'ibihangange by'Uburayi bati rero Afurika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakenye turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababiligi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ntabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugereze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanuzo ya mu bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisere aje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1961 yagenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe kwivuna abansi ku itariki 1 y'ukwezi kwindwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa y'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire mwese mwese shobaye kuduhamagara mugabaze ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turashimiye mugire ibihe vyiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere
Jamais. 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 Jam